Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidèle Niyongabo, kaze mu biganiro byacu.
Bibazaga igihe bizabera, kandi bibazaga ko bizabera ahantu henshi igihe kimwe, nko mu mijyi nk'itandatu itandukanye y'igihugu kimwe.
Uwo ni Professor Paul Kananura, yigisha ibya politiki n'umutekano mu makungu muri kaminuza ya Bordeaux mu Bufaransa. Avuga ku bitero by'amabombe ku murwa mukuru w'u Bubiligi Bruxelles. Inkuru yerekeye ibitero by'amabombe i Bruxelles n'andi makuru yo hirya no hino tubafitiye, arimwo irangira ry'urugendo rwa Perezida Obama muri Cuba no gusubira kwiyadukiza kwa Ebola muri Guinea. Turagaruka ko mu kanya gatoya. Amakuru hirya no hino tuyatangurire ku bitero by'amabombe i Bruxelles mu gihugu cy'u Bubiligi, aho umugwi w'intagondwa wita leta ya Kiislamu witiriye ivyo bitero by'amabombe vyabaye uno munsi kuwa kabiri. Ayo mabombe yaturikiye ku kibuga c'indege, iyi bombe iturikira mu kibanza ca metro ku murwa mukuru Bruxelles. Ayo mabombe yahitanye abantu 30 akomeretsa abandi 130. Ivyo bitero vy'amabombe vyagizwe uno munsi wa kabiri mu gitondo ku kibuga c'indege c'i Bruxelles no mu kibanza ca metro ku murwa mukuru w'u Bubiligi. Umushikiranganji wa mbere w'u Bubiligi, Charles Michel, avuga ko ivyo bitero bibabaje cane, agasaba abanyagihugu gutekana no gufatana munda. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Barack Obama, yishuye ku bitero vy'i Bruxelles mu ijambo yashikirije ari i Havana ku murwa mukuru wa Cuba, hari mu rugendo mu kuvuga ko bazokora ibikenewe byose mu gufasha igihugu kivandimwe cy'u Bubiligi mu gikorwa cyo gushyira imbere y'intahe abagize ibitero by'i Bruxelles. Perezida Obama yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'u Bubiligi mu mubabaro ku bitero bigayitse byagizwe ku bantu ataco bazira. Amasanamu ya video yerekanye abantu ariko bahunga ikibuga c'indege ca Zeventem igihe amabombe yaturika hafi ya saa mbiri yo mu gitondo. Mu masaha yaho yasambuye amadirisha n'ibiyo by'inyubakwa zo ku kibuga c'indege. Umwotsi waboneka hejuru y'inyubakwa z'ikibuga c'indege. Amakuru atandukanye atangwa avuga ko abantu 11 bishwe mu bitero by'amabombe ku kibuga c'indege cha Zaventem. Ibinyamakuru, amaradiyo na televiziyo bimenyesha ko abagize ivyo bitero basemerera amajambo mu rurimi rw'icarabu imbere y'uko baturitse amabombe. Inkoho imwe canke zibiri za Kalashnikov zatowe habereye ivyo bitero ku kibuga c'indege cha Zaventem. Abategetsi b'u Bubiligi badugije hejuru cane urugero rw'iterabwoba mu gihugu. Indege zose ziza n'iziva ku kibuga c'indege cha Zaventem zahagaritswe, amayira yose y'amatereni agendera munsi y'ubutaka yugawe. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Barack Obama, uno munsi kuwa kabiri yemeye ko kahise katoroshe kakiri hagati ya Amerika na Cuba. Yamara yashikirije ubutumwa bw'amahoro abanyacuba igihe yari katera arangiza urugendo rwiwe rukomeye yagize muri Cuba. Prezida Obama yatangaje ko ivyo Leta ya Amerika idahuriye ko na Leta ya Cuba ari ibintu vy'ukuri kandi bikomeye. Yamara amenyesha ko impande zose zishobora kugira intambwe mu kugiranira imigenderanire myiza izokwibukwa mu mateka. Prezida Obama avuga ko yaje muri Cuba kuzika ibisigarira vya nyuma vy'umwuka mubi hagati y'ibihugu vyo mu burengero bw'isi n'ubumwe bw'abasoviet yibonekeje mu karere ka Amerika. Avuga ko yazanye indamutso ya kivandimwe. Prezida Obama yasavye kandi irangira ry'ibihano kuvyerekeye ubutunzi vyafatiwe Cuba haraheze imyaka itari mike. Avuga ko ivyo bihano ari umuzigo wataye igihe ku banyacuba, amenyesha ko igihe cy'uko bivanwaho kigeze. Yamara Prezida Obama yanebaguye Leta ya Cuba mu kuvuga ko naho ibihano vyovanwaho abanyacuba batoshika ku vyo bifuza inzego za demokrasi nyakuri zidashizweho. Avuga ko abanyagihugu botegerezwa gushobora kunebagura Leta yabo bagahitamwo ababayobora. Igice c'ivyavuye mu ncuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu ca Niger vyerekana ko Mahamadou Issoufou agiye gutsinda n'amajwi menshi cyane. Ku bw'itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters, komisiyo y'amatora y'igihugu ca Niger ivuga ko Issoufou yaronse ibice 93% vy'amajwi mu gihe 3/4 vy'amajwi amaze guharugwa. Iyo komisiyo ivuga ko igitigiri cy'abitavye amatora ari bice 61%. Abatavuga rumwe na Leta bate akamo ko kwihoza amatora yo ku munsi w'Imana, bavuga ko ivyavuye mu matora bitizigiwe. umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Niger yatangaje ku munsi w'Imana ko igitegeri cy'abitavye amatora cari hasi cyane mu gihugu cyose. Umuvugizi w'urunani rw'abatavuga rumwe na leta Hussein Selatu yavuze ko ibitegiri byashikijwe biteye isoni. Isufu muri iki afise imyaka 65 yatowe kuyobora Niger mu mwaka w'2011 inyuma ya kudeta yakuye ku butegetsi Mahamadou Tanja. Urunani rw'abatavuga rumwe na leta bamenyesha ko Isufu ariko atera atwaza gahotoro. Bagiriza kandi sentare nkuru y'igihugu cya Niger kwikorana na leta kugira Isufu asubire gutogwa. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru twabateguriye mu rurimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda arabandanya, kandi tubibutse ko iprograma y'ibiganiro byacu tuyibashikiriza iminsi yose kuri radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu voa.com. Radio ya Amerika i Washington DC. Umugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiislam witiriye ibitero vy'amabombe vyabaye no musi kwa kabiri ku mugwa mukuru w'Ububirigi Brussels. Amabombe yaturikiye ku kibuga c'indege, iyindi bombe iturikira mu kibanza ca metro ku mugwa mukuru Brussels. Yahitanye abantu 30 akomeretsa abandi 130. Mugenzi wacu Etienne Karekeza amaze kuvugana n'umuhinga ku bibazo vya politike n'umutekano mu makungu, Professor Paul Kananura yigisha kuri kaminuza ya Bordeaux mu France. Atangura asubiza nimba ibi bitero vya Brussels byari byitezwe.
Ibyo bitero byari byiteguwe, gusa ahubwo inzego z'umutekano zabizo mu Bubiligi n'izo mu Bufaransa ndetse n'ibindi bihugu bimwe by'Iburayi bibazaga igihe bizabera, kandi bibazaga ko bizabera ahantu henshi igihe kimwe nko mu mijyi nk'itandatu itandukanye y'igihugu kimwe.
Niba mbumva neza muragira muti ntawe byatunguwe, ahubwo ntago byagize intera ababikurikira bateganyaga.
Ntabwo ariyo bateganyaga, kubera ko urebye ibi bitero byabaye mu Bubiligi muri iki gitondo biteguraga ko bishobora kuba byabera mu Bufaransa, ahubwo nuko kubera inzego z'Ububiligi zateye agatendo muri bariya bantu b'iterabwoba zigafata n'umwe wabikozemo hano i Paris mu kwezi kwa 11 gushize, noneho muri ziriya karitsiye ebyiri zo mu Bubiligi bigatuma bamwe bahunga. Doko muri uko guhunga bashatse kwihimura ku Bubiligi nibwo bakoze biriya bitero ku buryo bwa huti, kuko batashoboraga kuhava ngo baje kubikora handi, kuko ubundi urabona ko babitegura mu biryo bakaje kubikora handi. Kandi
hari abavuga ko ukwiyongera kw'ibikorwa by'iterabwoba ku mugabane w'Uburayi biterwa n'uburyo ibi bihugu bifata abantu babimukira. Mubyumva mute?
Icyo cyaba ari kimwe, ariko igikomeye ni uko ibyo bihugu byagiye gushwanyaguza ibindi byari byifashe nka za Libya na za Iraq na za Syria. Ibyo nyine bigaha ingufu intagondwa zerekana ko baje kuzitera nazo ko zigomba kwihimura. Ni nka wa mugani w'Ikinyarwanda wavuga ngo inkubisi y'amazirantukira yitarukiriza, biri muri urwo rwego.
Dukurikije ibitero byabereye i Paris mu Bufaransa, nuko inkomoko yabyo yari abantu batuye i Bruxelles mu Bubiligi, umuntu asanga hari indiri y'abantu bafitanye cyangwa bakorana n'uriya mutwe wa leta ya Kiyisilamu irwana muri Siriya. Kuki iyi mijyi yombi Paris na Bruxelles isa nkaho ari indiri y'abo bantu?
I Bruxelles niho hari indiri y'abo bantu, ahubwo bagatera mu Bufaransa, ko uriya mutwe wa Kiyisilamu wavuze ko rwose ugomba gutera Bufaransa, kuko n'Ubufaransa butera iriya leta ya Kiyisilamu aho iri. Nuko uriya mutwe wa Kiyisilamu wo uri mu ntambara n'Ubufaransa, uhora ubivuga kandi ukomeza kubivuga, haba hano mu Bufaransa, haba muri Afurika n'ahandi. Urumva rero wakoreshaga Ububirigi kugira ngo uze gutera mu Bufaransa. Ikindi kandi yenda kitavugwa cyane, imibare iri mu nzego z'umutekano yerekana ko uriya mutwe wa Kiyisilamu ufite 400,000 hano mu Burayi bwose, usa n'ababikorera. Urumva rero n'abantu benshi bashobora gukora ibyo bikorwa by'iterabwoba igihe icyo ari cyo cyose, kandi ahantu henshi nubwo inzego z'umutekano ziba zikanuye bahanye amaso ariko ntiyabura uko zicibwa muri humwe nk'uko byagenze muri iki gitondo mu Bubiligi.
Uwo mubare muvuze w'abantu 400 bakwana n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu Professor Kanana ari umubare uri hejuru cyane, mugasanga se ibikorwa Ububiligi n'Ubufaransa ndetse n'Uburayi bwose byatangiye byo gukumira iterabwoba bifatika, murumva bizakumira iterabwoba ku buryo bwumvikana cyangwa?
Ibikorwa birafatika ariko ibikorwa by'iterabwoba ntubuze igihe bibera n'uko bikorwa. Ibyo ari byose iyo bitangiye nk'uku nguku ni ibintu bishobora kumara imyaka nka 15. Abo bantu niba ari 400,000 uretse ko ngira ngo binarenga, kugira ngo ubwo buheza nguni bubashiremo nuko bazabashira nk'imyaka 15 babarwanya kugera kuri 20. Ubu rwose Uburayi yewe nuko ikibazo natwe na Afurika tugenda tubyinjiramo kandi tutazi naho biva, ubu isi yinjiye mu ntambara y'iterabwoba itashobora kuzajya munsi y'imyaka 15 kugira ngo irangire.
Mwese musesengura ku ruhande rwanyu icyo mubona ari Uburayi ari abatuye isi bandi badakora kandi bagombye gukora mu kurwanya iterabwoba, niki mwatubwira?
Ikintu cya mbere nuko ibihugu biziburayi bireka ibindi bihugu bikagira umutekano wabyo, bikagira imiyoborere yabyo, noneho nibikomeze kubivogera. Icya kabiri nuko ibyo bihugu nabyo bifata neza abantu babo, bikabaha ubwisanzure, bikabakura mu bukene. Icya gatatu nuko abashinzwe imiyoborere n'imyigishirize y'idini rya Kiyisilamu bigisha abantu ko ibyo bintu ntaho bihuriye n'idini ya Kiyisilamu, ari idini y'amahoro, ari idini y'ubusabane, ko kwica nta na hamwe biri mu idini ya Kiyisilamu.
Aho se muri mu Bufaransa Professor Kananura, abantu bafite ubwoba bw'ibindi bitero byakurikiraho muri iyi minsi cyangwa se murabona batuje?
Abantu baratuje kuko ngira ngo ibyo ngibyo nitwibanire. Sinzi ko abafite ubwoba ni nk'inzego z'umutekano n'abanyapolitike bamwe bafite amakuru afatika yuko ibyo bintu bishobora kubera nko mu mijyi itandatu y'Ubufaransa igihe kimwe.
Tuvi Brisel tuze mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi. Amakuru atangwa n'igisirikare avuga ko Darius Ikurakure, umusirikare w'ipete rya Lieutenant Colonel atwara batanyo yitwa Jenny Dokomba, yiciwe mu kigo c'ibiro bikuru vya gisirikare Etat Major mu rurimi rw'Igifaransa. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Nkuko vyemezwa na Major Clement Chimana, icegera c'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Lieutenant Colonel Darius Ikurakure yishwarashwe n'umuntu yambaye impuzu za gisirikare. Uwamwishe yamusanze mu kigo c'ibiro bikuru vya gisirikare Etat Major de l'Armée, igihe abandi basirikare bahakorera bari mu karuhuko ko ku musase, hakaba hari gihe c'isaha 6:30. Gushika ubu uwabikoze ntaramenyekana. Nkuko bibandanya vyemezwa na Major Chimana, yasomye itangazo ryasohowe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare.
Uwo mwicanyi yaciye ahunga agenda yikinga inyubakwa z'ibitaro vyitiriwe umwami Ludoviko wa Gasore. Abasirikare ba FDN bakurikiye uwo mwicanyi ariko arahunga, yataye inkoho yakoresheje mu gukora iryo shano, amatohoza akaba ariko arakogwa kugira ngo iyo nkozi y'ikibi ishobore kumenyekana.
Mu kurindira kwafatwa, ibiro bikuru by'intwaramiheto z'u Burundi birafite icyo bisaba abasirikare bose.
Ibiro bikuru by'intwaramiheto z'u Burundi biriyamirije vyivuye inyuma ububisha bwose busa nk'ubu, bikaba bisavye abasirikare bose aho bari ko boguma bafatanye mu nda kandi bakirinda abogerageza kubacanishamwo mu ntumbero yo gusambura igisirikare cy'u Burundi.
Lieutenant Colonel Darius Ikurakure yatwara batayon yitwa Jenny Dokomba mu ikambi yo kumuzinda mu burengero bw'u Burundi mu ntara ya Bubanza. Kuva hatanguye kumvikana amasasu mu mwaka uheze mu makaritie amwamwe y'igisagara cha Bujumbura, ni izina ryiwe ryamenyekana rwose, yahora atwara akarere k'umutekano mu buraruko bw'umugwa mukuru Bujumbura. Abatavuga rumwe na leta n'amashyirahamwe yigenga baramwagirije kenshi ko ari muntu waza ngabo zihohotera agateka kazi na muntu n'inyuruzwa hamwe n'igandagurwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kuva mu kwezi k'umunani umwaka w'2015 hishwe General Adolphe Nshimirimana yigeze kurongora iperereza ry'u Burundi, Lieutenant Colonel Ikurakure abaye intwaza ngabo yo ku rwego rwo hejuru, Officier Supérieur igira kane yiciwe ku mugwa mukuru Bujumbura. Iruhande y'aba bane bagandaguwe bakiri mu mabanga, hiyongera ko Colonel Jean Bikomagu yigeze kurongora ibiro bikuru vya gisirikare, nawe nyene yishwe mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Eloge Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Abahinga mu by'ubuzima n'ivyerekeye gufungura bumvisha ko abavyeyi konsa abana gushika bahagarike konka. Inkuru ya Asumta Kaboyi.
Madamu Iragyambere Jean Darika ni inzobere mu bijyanye n'ubuzima n'imirire, arihanangiriza ababyeyi bonsa abana babaha amabere yose batabanje kureka ngo umwana yonye ibere rimwe ari wumuzi.
Kuvuga ngo umwana abanza kubona amazi amumara inyota, akabona ibimwubakira umubiri, akabona ibimutera imbaraga, akabona ibimurinda indwara muri rya bere rimwe yahaga akamukuraho. Noneho nyuma akaza kwibuka ibere yamuhaye, yajya kongera kumwonsa kuko umwana agomba konka igihe cyose abishakiye, akamuha irindi bere. Urumva niba umwana abanza kubona ya mazi amumara inyota, igihe atarabona izindi ntungamubiri ugahita umukuraho kumushyira kuri indi bere, ushobora gutuma abona ya mazi gusa akabarahaze, kandi yagombye kubona za ntungamubiri zose ziri mu ibere.
Abahanga bemeza ko uyu mwana agifata ibere yonka amazi gusa amumara inyota, uko agenda ritindaho ni nako agenda ajya ku ntungamubiri zimugirira akamaro. Bamwe mu babyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko uburyo bwo konsa umwana akava ku ibere arihumuje uburyo batabuzi, ahubwo bakoresha ubwo bise kugenda basaranganya amabere yose, umwana yonka ibere rimwe agahita afata irindi amashereka atarahumuza mu rya mbere. Aba babyeyi twaganiriye nabo mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali nabasanze bavuye mu murima guhinga.
Nyine mfata ibere rimwe nkamuha ako nka yamara guhaga nkahindura nkamuyirindi kuko rimwe nago byashobora yose ndayasaranganya kuko rimwe nakirya mu marira. Nye hari nigiye nkuye ari uruhinja yarimo amashereka rimwe araryonka ubundi ugahita umuhinduka murindi kuko rimwe ashobora kuryonka rikamaza n'igihe cyo ubwo, kandi ukaba urindi agutesheje kugira ngo nyine uribwe amashereka nyine kuko yaronse rimwe ayandi yikubira murindi ubwo rero asaranganya kugira ngo nyine yonke ahaga
umuhibere rimwe akasa nkuye akarirangiza ariko atayamaze mu neza ugahita umuhana irindi.
Kubera icyo ugenda usaranganya
ubona size mu kandi rindi wanarigeri bari kwikama.
Ubu buryo ababyeyi bakoresha inzobere zemeza ko atari bwo buryo bwiza bwakwifashishwa mu gihe umubyeyi ashaka konsa umwana we. Ndetse Madamu Iragyambere Jean Darika uzobere mu bijyanye n'imirire agasobanura ko bushobora kugira ingaruka ku mwana wonyejwe agenda ahabwa amabere yose. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko abana bonsa amabere yose bivuze ko bahaga bonsa utuzi twa mbere gusa, bashobora guhura n'ingaruka zigaragara ku bana bafite imirire mibi.
Urumva ingaruka ntizabura kuko abatonse ngo za ntungamubiri zose uko agomba kuzibona azibone. Usanga rero imirire mibi ku bana akenshi ikunda guhera ku mezi atandatu kugera ku myaka itanu. No mu Rwanda ikibazo dufite ahanini ni imirire mibi yo kugwingira. Ni ukuvuga ngo uburebure umwana afite ntibujyanye n'imyaka ye, ariko mu giturage usanga kenshi batabisobanukirwa kuko baravuga bati yavutse ari mugufi nta kundi. Ikibazo dufite mu Rwanda ni ukugwingira kuko ubu biri kuri 38%. Abenshi abana bari munsi y'amezi atandatu barwara imirire mibi, twavuga nayo y'indyo nke, ni ukuvuga kugira ibiro bike ugereranyije n'imyaka bafite. Ni ukuvuga ngo umubyeyi niwe ubutarya yandyo yuzuye kugira ngo umwana we abibone mu mashereka.
Izi nzobere zemeza ko amashereka ya nyuma umwana yonka aba arimo amavuta atuma umwana akura neza akagira ubwenge. Ababyeyi basabwa konsa abana mu gihe kingana n'amezi atandatu nta kindi babavangiye, kandi umwana konka igihe cyose agaragaje ibimenyetso byo gushaka ibere birimo gukanguka, gushakisha ibere umunwa, cyangwa konka intoki n'ururimi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi aho mu gihe kuri rino genekerezo rya 2022 ukwezi kwa gatatu mwaka w'2016 ari umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi meza muri komine ya Rugombo aho ni mu ntara ya Cibitoke mu Burundi harangwa ubukene bw'amazi meza ubukomeye cyane. Evariste Nzikobanyanka niwe yaduteguriye inkuru.
Ushitse ku mugwa mukuru wa komine Rugombo uhura n'abantu bahetse ibidumo ku makinga abandi ku migongo bariko barondera amazi amabombo ari ku mabarabara atandukanye nta nubuki yatumbera kuko atanima riharangwa haraheze indwi zitatu. Uno mukenyezi twahuye agiye kurondera amazi afise agashavu kinge na tamazi bafise aho mu Rugombo ahandi yisesa. Ikindi ashikiriza nuko ari kabiri na rimwe indwara ziturutse ku isuku rike zikabatera
mu Cibitoki nta n'umunsi n'umwe amazi abura toye tubura amazi tubura umuriro saa 11 saa 10 ijoro babita kumugongo nzunguruke n'amazi wendo minga amazi ndayabure ariko mu Cibitoki ngo amazi barafise amatara barafise none twebwe twazize iki tumaze indwi zitatu tamazi dufise mu Rugombo uranyumva abantu barahangayitse barapfuye nabi atamazi turonka hanyuma ejo bundi kwa cyabumva gukorera mu Rugombo yagaye nimba wabona ko bari igisita cy'amazi atabushobozi bafise nibagende impande ababizi baje ko baduhura turonka amazi.
Ikidumu cy'amazi kije nka maritiro 20 kigugwa aho mu Rugombo amafaranga ari hagati y'amajyana 3 n'amajyana 5 y'amarundi nk'uko bivugwa n'abanyarugombo. Uno mukenyezi ntaje umuntu mu kuvuga ko bikora ku mazi mabi yo mu nzuzi no mu migendi twara amazi yo kuvomera imirima.
Ubu ntituronka amazi nyakagundira nayo buca turwara korera nayo yabaye ibiziba nivyo ndo gusaha mutoya no kuyakaraba mu minuto ya karaba. Ubu bidongo y'amazi ni amajyana 3 mu Cibitoki itumye umuntu none kugira ngo uronke amajyana 3 rero uronke nayo umuhemba ni nayo ugura amazi ugasangana ikibazo. Uno munsi nkwikise kubona ndi mu guhangayika ndi mu guse ega uwaba yafise n'agakombe mu nzu ngo tunywe.
Abanyarugombo nta kindi basaba atari uko boronswa amazi meza ako kabo bagatera abajejwe igisata cy'amazi n'intwaro haba ku rwego rwa komine cyangwa ku rwego rw'intara.
Ikibazo cy'amazi cyabaye ndanse kabisa amazi yakamye sinzi ko abarejide zo baba barimo barashaka kudufasha bagatorosa amazi niko je nobona by'ukuri.
Ego cyabaye ndanse bera tsiga bavoma bikabagora cyane bakunda kuyatumiye onyi kugindwi himbede bagatanga amajyana 5 cyangwa amajyana 4 twasaba yuko boyatugwiriza kaba meshi kugira ntazarabura.
Ujejwe igisata cy'amazi mu Rugombo nabo nyina avuga ko yarengewe. Herman Vyumvuhore atera kama amashirahamwe atandukanye kubafasha gutorera umuti ikibazo cy'ubukene bw'amazi bamamwe buri gihe.
Icyo kibazo kenshi gituruka ku ibura ry'amazi twasaba amashirahamwe ajeje by'amazi kubo dufasha mu kugira ati amazi aboneka mu gisagara cha Rugombo cyane cyane. Turarindiriye umugambi wa leta yo kubokongereza amazi meza mu gisagara cyane cyane cha Rugombo.
No kugwego gw'intara Cibitoke baremeza ko ubukene bw'amazi atari nkuru mbarirano mu makomini amwamwe y'iyo ntara. Anise Saidi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara Cibitoke yabwijwe ijya Amerika ko hariko haratunganywa ivyigwa byo tuma hatari amazi meza akwiye ashikanwaho ayo nayo agashikiriza ko yokurwa mu makomine ya Mugina na Murwi ahanamiye amakomine ya Rugombo na Buganda avugwamwo ubukene bw'amazi buzuri nzara.
Turafise ikibazo cy'amazi mu makomine cyane cyane abiri ya Rugombo na Buganda hanyuma biriko birakugwa birangizo komine nazo zishobora kuronka amazi meza hari imigambi irikirakugwa. Hari umugambi yuko kumwe Mugina na kumwe Rugombo baje hamwe kugira ngo bakorere hamwe amazi akwire muri Mugina hama kandi na Rugombo yongere ironke. Uwo mugambi ukongera kandi warahanuwe ko wokogwa muri komine Mugwi na komine Buganda bakaje hamwe bakigira ikibazo cy'amazi. Uwo mugambi rero turiko turatunganya duciye mu makomine twisha n'amampano za jambo ya komine kugira ngo mu cyangwa migambi bategura ico kibazo bagishira imbere kuko na terambere rishoboka igihe abanyagihugu badafise amazi meza.
Ibyo biruko mu gihe kuri ino gerekerezo rya 2022 ukwezi kwa gatatu amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahari wa amazi meza mu Burundi. Uwo munsi ukazohimbarizwa mu ntara Karusi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2026 kuno kwezi kwa gatatu turimwo mu Rugombo mu ntara Cibitoke. Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigabo urya mundi tutahora tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubona bakaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko?
Nashaka.
Yego.
Ndashaka umuntu uri kuri 2020.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajya mu basanga mu buri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba yamara imbere yaho reka tubibutse inshamaka y'amakuru twabashikirije umugwi w'intagondwa witwa leta ya Kiislam wiyitiriye ibitero by'amabombe byabaye no musiko wa kabiri ku mugwa mukuru w'Ububiligi Bruxelles amabombe yaturikiye ku kibuga c'indege yindi iturikira mu kibanza ca metro ku mugwa mukuru yahitanye abantu 30 akomeretsa abandi 130 Ivyo bitero vy'amabombe vyagizwe no musiko wa kabiri mu gitondo ku kibuga c'indege c'i Bruxelles no mu kibanza ca metro ku mugwa mukuru w'Ububiligi umushikiranganji wa mbere w'Ububiligi Charles Michel avuga ko ivyo bitero bibabaje cane agasaba abanyagihugu kuguma batekanye no gufatana mu nda ku yindi nkuru twabwiye ko president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama no musiko wa kabiri yemeye ko kahise katoroshe kari hagati ya Amerika na Cuba yamara yashikirije ubutumwa bw'amahoro abanyakuba igihe yari katera arangiza urugendo rw'iwe rukomeye yagize muri Cuba President Obama yatangaje ko ivyo leta ya Amerika idahuriye ko na leta ya Cuba ari ibintu by'ukuri kandi bikomeye yamara amenyesha ko impande zose zishobora kugira intambwe mu kugiranira imigenderanire myiza izokwibukwa mu mateka President Obama avuga ko yaje muri Cuba kuzika ibisigarira vya nyuma vy'umwuka mubi hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'ubumwe bw'abasoviet yibonekeje mu karere ka Amerika igice kivyavuye mu ncuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu muri Niger yerekana ko Mahamadou Issoufou agiye gutsinda n'amajwi menshi cyane ku bw'itororokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters ikomisiyo y'amatora yagiye guca Niger ivuga ko Issoufou yaronse ibice 93% by'amajwi mu gihe 3/4 by'amajwi amaze guharugwa abategetsi b'igihugu ca Liberia abategetsi bigiye guca Liberia bategetse ku rubibe n'igihugu kibanye ca Guinea gugagwa mu munsi wa kabiri mu gihe hari impungenge z'uko umugera wa Ebola ushobora gusubira kwaduka umushikiranganji ajeje gutangaza amakuru muri Liberia yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abongereza Reuters yo kwiyugagwa ry'urubibe ari ingingo yo gutuma indwara ya Ebola idakwiragira nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya hano bigarukiye mukaba mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri micro wa fasha majwi agashiramo ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya ni Innocent Kimenyi turangije tubifuriza mugoroba mwiza mwakoze kudutega amatwi tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku Ijwi rya Amerika
This program has come to you from the Voice of America, Washington.